ibihugu by'u Burundi no Rwanda byasubiriye kongo bucuti bwa kadasohoka nkuko ubutegetsi bw'u Burundi bwabitangaje mu kwemeza ku mugaragaro kw'imipaka yasubiye kugurugwa ukuri kwamye. Umushikiranganje Burundi ajeje imigenderanire Albert Shingiro yatangarije I Bujumbura mu kiganiro y'abamenyesha makuru kw'abanyarwanda bahawe ikaze mu Burundi nkuko byari bimeze imbere y'umwaka w'2015.
Kujya tutitorera ababyeyi nta muntu kandi yitorera igihugu kibanye, nicyo gituma tubwiza ko dushoboye ko tugira ngo dushobore kubana neza. Ubu rero ibintu biteye kure, imipaka y'u Burundi n'ibihugu byose byo mu karere yuguruwe, haba mu mazi, ku mipaka terestre n'ibindi. Abanyarwanda cyangwa Abarundi, Abatanzania, Abaganda n'abandi barashobora kuza I Burundi ata kibazo na kimwe biteye.
Abanyarwanda n'Abarundi begereye imipaka nko mu Cibitoke cyangwa Ibugarama mu karere ka Rusizi barashima iyo ngingo.
Nagiye mbona ibintu nta kibazo biteye, banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose mbona bangiriye ubwuzu, banyakira neza nta kibazo. Nanafunguye ndanyuretse aho maresitora ari ndafungura nta kibazo,
cyane cyane hari ingo zari zarabuza abagabo babo bari baragiye hakujya kumva zo kubura akazi. Bamwe mwe batwabonye koko baragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza.
Twabashobora tukore mu Rwanda, tugashobora tumandire na mu Rwanda, tukagusha udufaranga twabasha kura utudagara twabana,
kandi nabo icyo badafite hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka.
Nkanje niho navukiye ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana.
Intoreka za politike zadutse mu Burundi mu mwaka w'2015 nizo zari zaratumye ibyo bihugu bibiri bidacana uwaka. U Rwanda rwakiriye impunzi zirenga 77,000 bituma u Burundi bubona kwitwara ko mu bahunze harimo abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. U Burundi bwagumye butsigura ko butogenderanira n'igihugu kibitse abansi bacu. Nyamara u Rwanda rwaseguye akatari gake kw'Abarundi bari mu Rwanda, arabahasabye indaro bahawe ubuhungiro n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. N'ubu naho u Burundi bwuguruye imipaka yose bwemeza ko bukirindiriye ko abo bwita abansi barungikwa gucira urwo rubanza.
Niyo umusuma aje kwiba mu muryango wanyu hanyuma agacahungira mu rugo rukurikira, urwo rugo rukurikira ntimugira imigenderanire imeze neza cyane mu gihe uwo musuma akiri muri icyo gihugu, akiri uwo muryango bambe bamugaburira bamujyanika, murumva ko bitokunda. Tukizera yuko icyo gihugu kibanye kitoguza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byacu bibiri no kugumana abantu ku by'ukuri atacyo babazanira mu bijyanye n'imigenderanire n'andi makungu. Nubita yuko hungara arabashisi babateye ingorane babiza kwikura ko
abaraba ibintu n'ibindi, basaba ko iyugurugwa ry'imipaka ritabangamira uburenganzira n'agateka k'impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda. Gusa Gervais Nibigira ku bw'ishyirahamwe ryigenga RCP riharanira agateka kazi na muntu asigura ko abazohungukira cyane ari abanyagihugu begereye imipaka.
Tubona yuko uyu munsi hariho ugushaka hagati y'impande zose zibiri zo kunagura imigenderanire nk'abantu ba mu ntara zihana urubibe hagati y'Ibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo, reka na Muyinga, batakaje byinshi bashoreyayo ibidandazwa cyane bagurirayo n'ibyo bakenera bo nyine mu guhana abageni bakubakana byuba ariko cyane cyane ku neza y'Abarundi n'Abanyarwanda. Ata muntu n'umwe bizoza bibangamira ngo nuko migendanire yabonetse bice bitumagira abantu bamwe cyangwa abandi bamerwa nabi y'u Rwanda sanzariye n'impunzi zahungiyeyo.
Iyo ngingo ifashwe inyuma y'inama zitari nke zari zimaze kugigwa hagati y'ibyo bihugu bibiri zifite intumbero yo kunagura ubucuti. Imwe muri izo ni urugendo rwagizwe I Kigali n'umushikiranganje w'ubutungane w'u Burundi yaherekejwe n'abacamanza batandukanye harimo umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Vyatumye ubwoba buba bwinshi ku Barundi banungikiwe imitahe mpuzamakungu y'ubutungane ku cyaha cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi. U Burundi igihe bwahimbaza imyaka 60 yeze buronse ntayo kwikukira. U Rwanda rwarungitseyo intumwa w'umushikiranganje w'imigenderanire Vincent Biruta yakiriwe mbere n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uyu yamurungikanye ubutumwa bwo mu ibanga aha mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda. Icyo yabikoze uyu perezida w'u Rwanda mu kiganiro yahaye bagenzi bacu b'ikinyamakuru Jeune Afrique yarahumurije ko atamurundi yahawe ubuhungiro azurungikwa mu giye guciwe kiretse we nyene abyishakiye agahunguka. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bijwi rya Amerika.